Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemo basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro Murisa.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro Mizero y'Abarundi ntibashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora yo mu mwaka w'2020. Ibyo bikubiye mu rwandiko abagize iryo huriro bandikiye umukuru w'inama nshingamateka mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'2018. Aho badepite bavuga ko iyo ntwererano iciye ukubiri n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 70. Mu kwezi kwa 12 nibwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi yatangaje ko ishyizeho iteka cyangwa se itegeko nshikiranganje riteganya uko iyo ntwererano izatangwa mu byiciro bitandukanye. Icyo gihe byatangajwe na Minisitiri Pascal Barandagiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yari muri icyo kiganiro yaduteguriye iyi nkuru icyo gihe.
Abarundi bagiye gutanga interano y'amatora yo mu 2020 hisunzwe itegeko nshinganji yashyizwe ku mugaragaro kuri wa 11 ukwezi wa 12. Iryo tegeko yashyizweho igikumu n'abashinganji babiri, umwe wo hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushinganji w'ihega cya leta. Muri iryo tegeko harimo interano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Ku banyagihugu b'abirimizi n'aborozi, iryo tegeko rivuga ko hatotozwa amafaranga 2,000 ku nzu ku mwaka, naho kugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore, naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga 1,000 ku mwaka. Ku bakozi ba leta interano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera. Umushinganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro cy'abamenyeshamakuru yabiciye ku mayange.
Ku bakozi batarenze 50,000 zotanga 500,000 ku kwezi. Abarenze 50,000 gushikana ku 100 bazotanga 1,000 ku kwezi. Guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 2,000. Guhera ku 201 uvuga urenza 200,000 gushika ku 500,000 wazotanga amafaranga 5,000 ku kwezi. Guhera ku mafaranga 500,000 n'ifaranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi. Renza nabo umuliyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka.
Iyo ntererano umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato. Ku bw'iyo umushikiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho. Yamana ho biri uko iyo tegeko itegekanya ko abakozi ba leta interano yabo izokatwa ku mushahara. Tubeje umushiranganje ku mukozi wa leta atazonyugwa n'izo nyigisho ku mushahara we utazokugwa ko yishuye ati:
"Nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya ni isaha. Sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora. Kuko abarundi ubwabo nibo bavyisabiye. uwo muntu hamwe byoshye kavuga yewe sinja guterera yo byandika ikazo cyo kikigo yo twandikira hanyuma ikazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa jewe rero ico nzi nuko abarundi bose nikuri yemwe nta numwe ndigera numva vuga kubiri nabandi kuri umugambi guterera amatora
iruhande banyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta igitegeko iravuga kandi n'indi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nkuko Pascal Bandagiye yabivuze muri iyo migwi harimo amashyira matandukanye arundi babahanze ndetse nabo madina atandukanye kubijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitirinyezi na cinterano bazotanga Pascal Barandagiye mu cyanjye nta hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese interano y'amatora azoronswa gapapuro kemeza ko yayitanze ariko RCPC azoheza akagumana Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihugu gitwa amashyira atandukanye amashengero hamwe nabandi abazoterera amatora bazishobajana URCPC mushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakabayo n'igitabo bazokwandikwamo kiriho kirategurwa nayo itegeko rivuga yuko abantu bazoterera amatora ku gushaka umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabagijwe kutwo URCPC tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro canke kutwo URCPC utazoba dufise azotora mu 2020 ivyo umushiranganje nacyo nyine yazishuye
izire RCPC nokubwira ubwa mbere na mbere controle ishoboke kandi umwe n'igihugira guha amafaranga ataca sigaranye ucumengura mwivye so kugira ngo baze babukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine ivyo babitanguye kuba ibyigitsure kandi atariyo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi mbe gutaterere ntazotora ni wazotora rero azotora koko ntanaho bihuriye
itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mwaka 2018 naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye mu matora yo mu 2020 nikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana icumushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Bandagiye yabwiye abamenyesha makuru nuko igihe cyose amafaranga agenewe amatora azokwira badusha bahagarika izo ntererano naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12 intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze miliyoni 5 abandi barundi barakurikiye kuva icyo gihe na cyane cyane abari mu nzego z'igihugu nabegere mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ibujumbura Fidelite ishatse cy'ujya America
arakoze cyane umunyamakuru w'ijwi rya America Fidelite ishatse iyo nkuru yayidukoreye mu kwezi kwa 12 ubwo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yashyiraga hagaragara itegeko nshingiranganzi riteganya uko intwererano zizatangwa mu byiciro bitandukanye nkuko nari nabibabwiye ntangira abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro Mizero y'Abarundi bo ntibakigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora ibyo bikubiye mu rwandiko abagize iryo huriro bandikiye umukuru w'inama nshinga amateka mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere muri studio yacu kuri telefoni turi kumwe na Pierre Celestin Ndikumana akaba ari mu nama nshinga amateka ayobora itsinda ry'abadepite bo mu Mizero y'Abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba numwe mu bakize umukono kuri urwo rwandiko bwana Ndikumana ikaze cyane mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
mbere na mbere tunyuriremo muri make uru rwandiko mwandikiye umukuru w'inama nshinga amateka niki mumusaba
murakoze cyane kumbijambo
bwana Ndikumana bwana Ndikumana mbere yuko usubiza gerageza uzimye radio cyangwa se ikindi kintu urimo kumviraho kuko harimo amajwi arimo gusubiramo
Okay.
Yego komeza.
Yego mu bisaze micete twanditse twandikira mukuru w'inama nshinga amateka byarashitse ku muremo rarimenya nta byinshi nari kuri vuga ko ariko ko mwarironze mukamumbajije ikibazo ntawe uzi ko muri nyene mwarironze ariko ko mumbajije ibibazo birimo mwarinze muri ronka nshobora kubyishyuraho.
Yego.
Reka rero ndabishyure icya mbere twanditse twerekana yuko ibijyanye n'intererano isabwa y'amatora y'ibihumbi 2020 iyo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwa mbere itegeko rishiraho ingene iyo ntererano itangwa ryahonyanze amategeko na cyane cyane ibwirizwa shingiro kuko bitiranije amatora n'ikiza mu ngingo ya 70 baravuga yuko abantu bashobora gusabwa amafaranga canke gufata byo gufatana mu ndizo bita solidarite ari navyo bivamo nuko gutanga amafaranga mu gihe habaye ikiza ibyo bita calamité naturelle rero kuyitiranya amatora na calamité naturelle turabona ko byukuri atari byo kuko amatora ni ikintu kizwi gitegurwa kiba ku mwanyuzwi kuburyo rero atawo kikwikika mukiza ngo avuge ko iyo ngingo ariyo yakurikije mu gushiraho uko kwaka amafaranga abantu hanyuma turacyari mu by'amategeko tugiye muri iryo tegeko nyene yona iryo bwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'ijana na 59 ku karongo ka 5 baravuga ko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu nama nshingamateka hanyuma rero iyo ordonance bakoze ntiyaciye mu nama nshingamateka ntiyaciye mu nama nkenguzamateka ni ibintu abashikiranganji babiri bumvikanye baca barashiraho barakora biranavugwa kandi no mu itegeko turaze mu bw'amategeko nyene hariho ibyo bita itegeko ryo kuwa kane y'ukwezi kw'12 umwaka w'2008 birabana n'iby'ubutunzi bw'igihugu mu gace kajyo ka 3 naho nyene baravuga yuko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu itegeko rijyanye n'amafaranga nyene urumvizo byose ntibyabaye aho rero tukagira duti twari ko tuributsa yuko iyo yordonance canke iyo bwirizwa yuko ayo mafaranga yotangwa bitakurikije amategeko hama ikindi tuvugamwo nuko amatora mu bisanzwe ari ikintu gitegurwa neza ariko tukabona hano ari ibintu byo gucacisha bidateguye kuko ntushobora kurondera amafaranga utazi igitigiri uri kurarondera bari gutangura kumbure bakavuga bati dukeneye amafaranga ngara gutya ku matora ubwo rero tuzorondera yangana gutya tuzoyarondera gutya mugabize byose ntibiboneka mu gihe rero bimeze gutyo tugaca turaba n'ingene kigira gatatu ni kijanye n'ingene abanyagihugu barushe hari ubukene hari ibiciro byaraduze kandi ibiciro byaduze bivuye ku ngingo zimwe zimwe za leta kuko turi mu byo bita budget d'austérité ibyo bita hano mu Kirundi gutubikwavuye umva nk'amatara yaraduze amazi araduga ibitoro biraduga ibiciro byose bico biraduga ubukene rero burugariza abantu kubakamenya ni mafaranga ubu biragoye na cyane cyane yuko cyo bari kintu twise double imposition ukuvuga gutanga amafaranga kabiri kuko muri budget y'igihugu ijamwo amafaranga abantu baba bagiye baratanga mu matagisi mu makori n'ibindi hanyuma rero urumva barinze bagerageza bagatanga ayo matagisi bagatanga ayo makori n'ubuzima buzimbye kugira ngo abantu babakayane amafaranga ubwiye kuraba n'ubuzima bw'ubufunctionnaire hano ibujumbura usanga benshi bari mu byo bita madecouvere ukuvuga yangurana umuntu yaka kumushahara ataraburonka urumva rero harimo kuremereza abantu uko kuremereza abantu rero guca gufatira tubivuga gutyo kuko muri budget y'igihugu haheze imyaka 2 muri budget y'igihugu no kuvuga amafaranga y'igihugu gikoresha haheze imyaka 2 amafaranga yo guterera amatora barashizeho umurongo acako no kuvuga rero ayo mafaranga yegeranywa miliyari zirenga 6 ku mwaka uyu mwaka ho baraziguje 2 zirenga 12 no kuvuga bazobandanya no muri 2019 babandanye no mu 2020 mu ntango z'umwaka ayo mafaranga bayashirako urumva rero ayo mafaranga yarategekanijwe
bwana
rero twibaza igituma yo boheza bakagira bagasaba yandagira 2
Bwana Ndikumana hari ikibazo mwamufite ku gitekerezo ubwacyo cyuko abanyagihugu basabwa gutwerera leta
Oya aho ntangorane mu bisanzwe natwebwe tubatahura kandi turemera yuko igihugu coshobora kwitunganiriza amatora ubwacu atamuntu tambambiye tamuntu gisabyeho hanze ibyo ni byiza kandi kubara gateka ku gihugu ariko ico twanka nuko ibyo bintu bikogwa bikajamwo gushiramwe nguvu bikajamwo kurenga amategeko iyo bica mu nzira byateza gucamwo ntibirenga amategeko ntibihonyanga ibwirizo shingiro byari byiza koko kandi nta utari kubishigikira guterera ni byiza guterera igihugu mu bihe bikomeye ariko bareke kwitiranya ibintu kuko amatora si kiza kandi bisubiye uraraba niyo uri kuraterereza abantu nabo amikoro bafise nico babakoze na cyane cyane ko ayo mafaranga yategekanije urumva no kuyarondera kabiri icyumviro ntabwo cyari kibi ariko ingene biriko birakogwa ni hari bibi kuko usanga harimo akantu kameze nk'igitugu naho numvise mu byo mushikiranganje yavuze ko atabintu by'igitugu birimo mbuga umuntu yoshora kubyerekana ko igitugu kirimo
Hanyuma se uri umudepite mu nama nshinga amateka y'u Burundi akenshi inteko ishinga amategeko niyo ishyiraho amategeko iri tegeko ry'ubushikiranganje hanyuma ritandukanye he n'ayandi mategeko ubundi mwebwe nk'abadepite mushyiraho mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ibyemezo bya leta
bo hari ubwoko bwinshi bw'amategeko hari itegeko rishobora gushingwa n'abashikiranganje ari bibita ordonance hakaba rero n'amategeko ibyo bita le loi biteza guca mu nama nshinga amateka hariho kandi n'amategeko ashobora gusohorwa n'umukuru w'igihugu ibyo bita decret ariko bigenda birutarutana ariko kuri iki kijanye no guterera amatora kuri iki kijanye n'amafaranga ateza kuva mu banyagihugu ashigwa mu kigega runaka cyangwa ashigwa kuri konti runaka ibyo rero nibyo nababwiye yuko bitegereza guca mu nama nshinga amateka nk'uko amategeko y'igihugu abivuga
hari
ishingiro nababwiye ku gace kajyo ka gatanu ku ngingo ya 159 baravuga ati ibintu byose bijyanye n'ubutunzi bavuga mu gifaransa sont du domaine de la loi et relève de la compétence du parlement urumva aho rero niho habaye ikibazo iryo tegeko rero ryakorewe hatariho ryateza guca mu nama nshinga amateka ntiryari gukorerwa mu bushikiranganje
hanyuma se guverinoma ivuze ngo cyangwa se igasaba inteko ishinga amategeko kwiga kuri iryo tegeko ikarishyira mu bikorwa icyo gihe nta kibazo mwabigiraho
aho byobaye bikurikije amategeko mugabo icyo no kumenyesha nuko ryamaze kuja mu ngiro ntibigishobora guca hiyo byararangiye byaragiye mu ngiro riko rirakurikizwa kandi uko riko rirakorera kurikizwa usanga harimo kimwe navuga cyo gukoresha ingufu kuko mu bisanzwe yuvuga uti ni intererano bidasaba ko abantu bakoreshwa bayakwa ku ngufu ntushiraho ibyo bita bareme no kuvuga uti abagera ku mushahara ungana gutya bazotanga ya utagira umushahara azotanga ya umunyeshuri azotanga ya aho ntibikibaye intererano aho riba ryamaze kuba itegeko kandi biba byamaze kugira icyo no kwita a karakteri obligatoire ni kuvuga ko biba byamaze gusabwa ku nguvu hanyuma sinzi ko mwakurikiranye neza baravuga muri rya tegeko nyene ry'abashikiranganje baravuga bati ku bijyanye n'amashyirahamwe yoyo ateza gutanga icyo ashatse mugabo bagaca bongera bako bati bazoheza batwara impapuro bijya bita bordereau de versement mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu urumva umuntu avuye guterera ubuze ko aterera uko ashaka woheze ukamusaba ko agarukana impapuro mu bushikiranganje gute kandi ubwo bushikiranganje aribwo bwemerera ayo mashyirahamwe ko akora ari nabwo buyahagarika ko akora urumva ko harimo akantu k'inguvu naho kadasohoka neza ngo kaboneke mugabo urumva ni nk'aho bubwira amashyirahamwe ati udaterereye rero uramenya yuko dufise ububasha bwo kuguhanagura azana iyo borderoyo turabe ni ibintu bigaragara burya hari icyo bita pression morale psychologique abantu badakunda kubona ariko kirahari kirimo muri ibitegeko ry'abashikiranganje
ni iki mwavuga ku bavuga ko uyu mugambi wanyu ugamije kugumura abaturage bakanga gutanga iyo ntererano leta ikeneye cyane kugira ngo itegure amatora yo mu 2020
twebwe ntituzigira tugumura abantu ahubwo baratuvugira ibyo tutavuze bakadusomera ibyo tutanditse twebwe twashatse kwerekana ko ibintu bitari ko bigenda neza bitari ko bigenda mu muco kuko hari no hantu twerekana neza dukurikije dufatiye ku kuntu amategeko yubatse hano mu gihugu cacu n'ibintu byose bijanye n'amafaranga bica kuri konti imwe bita konti di trésor ariko aya mafaranga nayo yagiriwe iyindi konti iri hirya donc de idasa niyo konti di trésor yateza gucako ibyo byose biteye amakenga kandi urabona no kurondera amafaranga utazi igitigiri navyo biteye amakenga mu kinyarwanda muvuga ngo umubare urumva uri kurondera amafaranga utazi umubare wayo uheze ukamenya ngo urondera ngahe uyarondera gute twebwe rero ntabwo kugumura abantu kurimwo twebwe ico dukora nk'abaserukira abanyagihugu turavuga tugasaba tukerekana ibitameze neza kuko tuba turi nk'abavugizi b'abanyagihugu turabona ubukene barimwo turabona ingorane barimwo tugasaba rero ko abantu batofatwa ku gakanu batofatwa ku nguvu kugira ngo batange ayo mafaranga ibyo turiko turabona rero bigaragara nk'aho menga harimo ibintu byo gufata abantu ku nguvu kuko bavuze nko mu ma service amwe amwe ya leta baravuga bati dutanze itariki yo kugera itariki y'imwese muzowe mwazanye ayo mafaranga aho nyine umuntu aribaza igituma biriko birihuta cyane naho muvuga ngo ni iby'amatora yo mu 2022 umuntu yo hagera makenga kuko nk'abantu batwara ama service ya leta bariko baratanga yuko aheshi bariko baratanga ko abantu batorenza mu ndwi iza mu ndwi kurikira bagiye batanga amasango yuko abantu babahejeje no rivyo bintu byihuta gutyo ari byo mu mwaka wa 2022 umva bidateye amakenga.
Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepute bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi guma kuri telefoni mukanya turakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika naho bagire icyo bakubaza imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni turi kumwe na Cassier Wirwenez.
Biriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Burundi muri ntara ya Rumonge.
Ikibazo cyawe?
Kibazo ni intera nagomba gushikiriza. Uraraba uyu mugambi wa leta wo guterera amatora uhasanga urimo igipfungo kidasanzwe kuko urabye ko basaba buri rugo rwose rugatanga inoti 2,200 bagatanga mu kiringo cambe n'ikiringo kigira kabiri ariko bakibagira ko usanga ngaha mu Burundi hariho imiryango imwe imwe usanga no kufungura byo bafunga batagironka uce munsi rero ngo atange intihano kandi yashoye agatoke cyangwa ashoye utujumbo ku isoko atanga tagisi ya buri munsi usanga ari kibazo kidasanzwe cyane kandi ugasanga muri nyamihana harimo umukozi wa leta babishaka ariko bakagira bati ubu umukozi wa leta uzotanga wongere mu muhana wongere bashe kugo ku rugo batoza ku mafaranga ariho nagira nti leta yari ikwiye kuraba neza ukuntu ubuzima wanyagihugu wabayemo kiweza neza kugira ngo ahubwo bagarukane ku kugira ngo bagane imigendanire n'ibindi bihugu kugira ngo abanyagihugu bukene turimwo uhere uko ndabona ko amatana hazobabaye azobaje adusiga mu bukene azoyo ngeza dusanga mu bukene. Murakoze.
Urakoze cyane Cassier. Reka dufate na Aimable Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Jendi Bujumbura mu Kajaga kuri antene ya Mukinyinya ni ndamuse gacha Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo igenda mbaze umutumire none ko bantu bakuba nka kuba katya amafaranga kandi ari neza y'igihugu. None se baba mu 2020 baba ntazitoza bamwe nabandi. Ikindi namubaza none ko tugana gihugu batoyi dufata dugashobora twacu dugaterera kandi ariyo bahembwa menshi natwe dufise ibintu vya mikoro make tukema dugatere yabo ni neza y'igihugu ni neza yatwese kuko amatwara ni meza ibintu bica umwumvikano kuko bashaka bakata ibintu byiza cyane ahubwo nibakomeze n'abandi baterere kuko ni ibintu byiza cyane gusa ntiyana notanga nuko amatwara ni meza niboneka kwanka kuko barahembwa kandi natwe abanyagihugu batoye tukayatanga ntacyo udatayatanga kuko ni ibintu byiza byiza igihugu kitagira amatora nicyo kiba gipfuwe n'amakosa kutagira amatora.
Urakoze cyane Aimable. Reka dufate na Hakizimana wiriwe neza.
Wiriwe.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Cyena ndi ngaha i Burundi mu Rumonge nagira mbaze nti none ko kari amatora yahora aba kandi batamaze kwaka amahera abanyagihugu ubuhoho byagenze gute kugira ngo bashobore kumanza kuyaka?
Urakoze cyane Hakizimana. Bwana Pierre Celestin Ndikumana, Cassier yari intererano hanyuma wasubiza ibyo bibazo bya Aimable na Hakizimana mu magambo make cyane.
Murakoze cyane. Ubwa mbere Aimable avuga ati amatora ni meza twese turabyemera. Amatora ni meza kuko adushikana kuguhindura gushyiraho inzego ari zihinduka ari zidahinduka ariko bigenda kose adushikana kugushyiraho inzego kandi ni byiza cyane ntawe reka kubishyigikira. aravuze rero ati bobo bahembwa menshi titwebwe abato bato turayatanga ati kuki bobo badashaka kuyatanga twebwe natwe turayatanga uko abanyagihugu bato bato kuva kuri muto ujyashoye igitoki atanga itagisi niko natwebwe tuyatanga kuko natwe turafise ibyo tugura turafise impu dutanga hariho rero ikori twebwe dutanga kumushahara avuze ati bahembwa menshi uko kuhembwa menshi ni kutanga na menshi natwe turatanga ikori kumushahara turatanga ikori kandi byinshi hanyuma rero icyo yotahura nuko ntitwanze ko abashaka guterera amatora bayaterera abantu batwumve neza twanze yuko abantu bakandamizwa mu guterera ayo matora twanze yuko abantu bahendwa ngo ni gushaka mugabo harimo ibindi bintu byo kubakandamiza kandi nabo bari mu bukene kandi basanzwe bari ko baraterera ku mishahara yabo ku byo bashora gutanga amakori hirya no hino yabajije n'ikindi ati mbere none ko bari ko barayanka baranka gutanga iyo nterera none basiguriye ko tutari ko turayanka kuyitanga mugabo twanka ko bibanza guhonyanga amategeko ati bazitoza mu 2022 tuzitoza cyane gose kuko nta kosa na rimwe turiko turakora nta gihugu twahemukiye kandi turiko turafasha igihugu nibi turiko turakora mu gutanga umuco birafasha igihugu nuko kumbure dufise umwanya muto nari kuba akaroro nk'ibintu no kwita n'akarenganyo kari mu mafaranga yagiye arashingwa lebareme baravuga nk'akaroro ko umuntu ahembwa amahera ashika ku miliyoni dufata akaroro gasanzwe azotanga ibihumbi 30 ku kwezi nuko ugiye kugwiza amezi 12 azotanga ibihumbi 360 ni sempre kalikire tunyarutse duce dufata rero iyindi bareme bavuga bati urenze umuliyoni azotanga umushahara wose dufata rero nk'umuntu nawe ahembwa nk'umuliyoni n'ibihumbi 5 dufate murumva ko akona karoro gatoyi abarenze umuliyoni birumvikana naho yo bahembwa umuliyoni n'ifaranga rimwe abarenze umuliyoni wewe wakazoca atanga umuliyoni n'ibihumbi 5 uwahembwa umuliyoni n'ibihumbi 5 urumva hagati y'ibihumbi 360 ku mwaka n'uwutanze umuliyoni n'ibihumbi 5 yasumvya wa wundi ashikana ku miliyoni 500 gusa murumva ivyo byose ni ibintu bidaharuye neza bidatomoye kandi ibyo o nuko nababwiye ibintu by'amabareme ibintu byo kuvuga ati ntera mugabo tutangaya icyo ntikibaho mu bisanzwe mu guterereza bari kuvuga bati nimuterere mu gushaka ugushaka kwanyu ni kuvuga umuntu yari gushobora no gutangaya abashyize nga cyangwa agatangaya ari munsi cyangwa n'ababishoboye bagatangaya arenga abayabategekanije urumva rero yuko birimo igipfungu kandi twebwe nk'abaserukira abanyagihugu tutoreka kuvuga
bwana hanyuma magabo make cyane n'icyo cya Hakizimana
Hakizimana sinibuka neza kabazo kiwe
byose ndibaza ko wabisubirije hamwe kuko ahanini bibandaga kubijyanye nuko mushobora musa nkaho mudashigikiye ko abantu batanga intererano kandi ndibaza ko ubisobanuye neza ikindi kibazo
ego ndibuka ko menga yabajije ko kukitwe tuba tudashaka gutanga ayo mafaranga n'ibindi ariko nabasobanuriye ko twetwanka ingene biriko birakogwa ariko ntitwanka ko abantu bashobora guterera kugushaka kwaba ariko
hanyuma mwandikiye umukuru w'inama nshingamateka ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere mu mugezaho izi mpungenge zanyu mwarasubijwe
oya ntiturasubizwa ntiturishugwa turacarindiri
reka dufate n'abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika naho umuremyi wiriwe neza naho umuremyi uranyuva
ndabumva wiriwe neza
yego uri hehe
ningaya mu kaje kiyo yagabigara
ikibazo cyawe
ndabinda bashinda kujya igani na mwateguye ko abarundi bese kirababaje kirabate ibintu byo guterera amatora ntibyabaho gahato bashyize mu murongo w'uko umenga atagahato ariko ni gahato kuko yaba ataragahato ntibari gufata ati ubu ngo azotangaya ngo kuko kandi biraboneka yuko
naho umuremyi utubabarire telefone yawe ntago yumvikana neza ariko igitekerezo cyawe nibaza ko cyumvikanye ahanini wavugaga ko nubwo leta ivuga ko atari agahato wowe usanga ari agahato reka dufate na Muhammad wirwe neza
wirwe neza
uri he Muhammad
sabye
uri hehe
yewe kumva mukuru ibujumbura
ikibazo cyawe
ikibazo cyanje twebwe turatewe impungenge n'abantu batabona urujya n'uruza rwo mu gihugu bakishimikiza rimwe na rimwe kudatanga nk'ayo mafaranga leta iba yabasabye kuko barabona situation igihugu kirimo ni ukuvuga ko amakungu kera yaradufasha agatanga ifashanyo mu buzima butandukanye bw'igihugu mugabo nta bintu bikiza ariko barabwira umuntu rero ahembwa amahera nko muri leta ukumva niwe agagaza mu kuriha mu gutanga iyo fashanyo kugira duteze imbere igihugu twebwe tubifata nk'ubugararije
urakoze cyane bwana Ndikumana subiza icyo kibazo cya Muhammad
Muhammad ara n'uburenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yipfuza ati kumure bwo bari ubugararije ariko nta bugarariji burimo twasiguye neza ibyo ni ibintu biteza kugenda kandi igihugu cama kigengwa n'amategeko kikama kigengwa nuko abantu bakora ibintu mu muco bigaheza rero iyo bikorewe mu muco abantu bakabyizera bwo amaze kumva benshi abagiye barashikiza ibyumviro nk'uyu naho umuremyi yavuze ati turabona by'ukuri ko ari agahato agahato karimwo none uko guterera harimo agahato bumva biri bumva kuba kucitwa guterera yashikirije ati igihugu hari abatabona igihugu situation igihugu kirimwo tubu nta bintu bikiza kera bahora badufasha mbere naciye nibuka n'ikibazo cy'umwe ntishura Kizimana yavuga ati mbega ko kera amatora yaba batadutereye ubuhoho byagenze gute reka ndabishurire hamwe ko mu mwomba barira ko ntari ndamwishuye neza inyishira tomoye gose aha ni kibazo no vuga ko cicurwa n'ikindi kibazo umuntu yo kwibaza kuki none abo bahora badufasha baduhebye aho rero umuntu agaca yumvira akikubita gashi haba hariho ibintu biba bigatitaza abana bandi bakavuga batuye umuntu reka tubanze turabi ari kwaraja tubanze tumwihoze gatoyi ivyo rero nivyo tuba dukwiye kwirinda tukikinga ibintu nk'ibyo bidukwegera mu ngorane kuko mu bisanzwe ibibazo by'amatora cyo kimwe nabiriya bibazo bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara n'ibindi ni ibintu bavuga ko byateza gukogwa habaye icyo bita solidarite internationale ivyo rero kuba iyo solidarite itakihari tutagishobora gufashanya n'abandi dusigaye tumeze nk'izinga ni kibazo nibaza ko kitavuye kuri jewe cyane kitavuye kuri abo yita ngo nabagarariji ni cyavuye kuba ariko baratunganya iby'igihugu ibyo rero urumva byarinze bishika si twebwe ho kubyishura ahubwo twokwicaye hamwe hakaba kuganira tukarambyere dusohoka muri ibyo bintu hanyuma igihugu kigahaza kigafata umurongo kigasubira mu bindi kigashobora gushigikirwa n'ibindi bihugu ako rero karagaciyemo mugabo kw'ibyo byabaye haba hasigaye rero nko mu Burundi navuze ko tutanka ko abantu bashobora kwitunganiriza amatora mu gihugu haba hasigaye rero abantu babyumvikana bakavuga bati none tubigenze gute ntibyibwubane akagwi kamwe k'abantu ngo kabikore uko byiyumvira hakaba kuganira muri mu itegeko mbere bashizeho ritangisha amahera baravuga ahantu ngo hobaye ngo biganiro ngo dialogue sociale ngo kugira ngo babihindumbero neza mugabo iyo dialogue ntiyabaye urumva ni itegeko ririmo ibintu byivuguruza ryo nyene byagiye kuja mu ngiro abantu batabivuganye ngo barabe ingene byogenda hari n'igihe kumbure twari gutora umuti tugafashanya twese twari kuronka umuti usumbirije gutangisha amahera abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene
bwana ndikuma
icyo gitahura kabisa nta migumo kirimwo n'ukuvugana ukuri tukaraba inge n'ibintu biba biriko biratunganywa mu gihugu
bwana ndikuma na nta utemera ko ibyo bibazo bihari inkunga igihugu cyabonaga ziva hanze nyinshi zarahagaze izindi ziragabanywa nanone hari abashobora kuvuga ngo ni nayo mpamvu leta yafashe icyo cyemezo cy'uko abarundi ubwabo bagomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo
uyo mugambi niwe ari mubi kwishakamo ibisubizo by'ibibazo mugambi wawe kurondera inyishu y'ibibazo dufise hano mu gihugu twicaye hamwe tukabyiyumvira tukabifashanya cyari byiza kandi namye ndabivuga kuva mu ntango ariko ingene bigenda ugasanga hari akagwi gatoyi k'abantu kagomba kwiyumvira abantu bose ibyo nibyo bitameze neza ku buryo bishika naho usanga amategeko nk'ibyirizwa shingira ariko arahonyangwa ibyo rero tudaheza ngo dushigikire kuko nimba turabashinga amateka turi hajya kugira ngo dushigikire kw'amategeko dutora ajya mu ngiro kakubahiriza turi hajya kugira ngo dushigikire ibyirizwa shingiro rya Repubulika yacu ko yubahirizwa urumva rero turi ko turerekana impungenge n'amakenga nta kibi kirimo kandi ntituba tugwanije ko abantu badashobora kwifatira ibintu byabo mu minwe ariko tuba dushaka gukebura kugira ngo abantu bafate ibintu byabo mu minwe mugabo bubahirije amategeko igihugu kigenderako kandi babanje kuraba ninge ibintu biriko biragenda mu gihugu kuko abantu bashonje bavuye mu bukene ukabaka amafaranga kabiri urumva ko naho nyine utaburi kurabafasha ikintu kinini.
Dutangira twumvishije ministri Pascal Barandagiye avuga ngo abarundi nibo babisabye haterera ababigomba gusa abatabishaka bakandika basaba ko batabishoboye.
Ibyo yabivuze ariko kandi aravuga ngo utazoterera ngo byontangaza ngo utazoterera ngo tuzige ikibazo ciwe ikibazo ciwe tuzoheza tucige ngo kuko azoterera abashatsi none ikibazo cy'utazoterera abaciga gute ni ikibazo nanje nubaza uwo ari we wese ariko aranyumviriza umuntu adaterereye yumvise we watabishaka kuko yavuze ati abazoterera n'ababishaka umuntu rero yumva atabishaka adaterereye byateza kugarukira ngaho nta bindi bibazo yokwizwe ko aho rero niho habonekamo kajya kantu ko kugira kati mutegerezwa ako rero niko twanse nayo guterera ntibyari bibi ntaje ndashobora guterera washaka mugabo ntabanje guhagaragwa kugakanu kuko nsanzwe nterera kubijyanye n'amakori n'amatagisi n'ibindi byose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema. Aho uyu munsi turimo kuganira ku rwandiko rwanditswe n'abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro Amizero y'Abarundi bagaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora icyo basanga ko bishobora kuba bikorwa ku ngufu. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Pierre Celestin Ndikumana ayobora itsinda ry'abadepite bo mu Mizero y'Abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba numwe mubashize umukono kuri urwo rwandiko. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Jean Paul Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe.
Cyo nagira mbanze ndeshuze mushikiranga ndiho yo hagati mu gihugu. Ijya ntererano ntabwo ari ugushaka njyewe ni wazo katwa umushahara kw'iyo ntererano nkabyo nshaka kandi nagira nongere ntere inkunga uwo mushinga amateka bo bukumbe nuko bafite aho bavugira bagatitsa n'ubudahangangwa twese twongeye mu mabara tukiyamira iyo ngingo ariko turazi yuko uwo bigira ntiyoraraho yorarapfuye. Nagira mbaze nuko ubutegetsi wa leta atabaye hagufi mbere ko igihe umukuru w'igihugu yugurura icyo gikorwa cyo guterera amatora kweri yatanze amakonte ubishaka adojyana kwa ayo mafaranga yo guterera amatora bangahe baba barajyanye amafaranga yabo ku makonte.
Urakoze cyane.
Nagira mbere uwo mushinga amateka turabivuga bariko barakora bitobora kubabera kibi ariko biyemeje kugwanira ateka abanyagihugu no kuvugira abanyagihugu izo ntererano ni izo ku nguvu nazo dushaka. Murakoze.
Urakoze Jean Paul. Impamvu tudafite uhagarariye leta muri iki kiganiro nuko ahanini kibanda kuri urwo rwandiko abagize inteko ishinga amategeko bahuriye mu ihuriro Mizero y'Abarundi bandikiye umukuru w'inama ishinga amateka tukaba twifuzaga ko batubwira mu buryo burambuye ibyari bikubiye muri urwo rwandiko banditse. Reka kuri telefone dufite na Oscar Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Ni mu Kirundo.
Ikibazo cyawe?
Jesse kibazo akuru ni intererano kuko ubwo rwandiko abashinga amateka bahurukiye mu runani ya Mizero y'Abarundi nararubonye kandi ndaje nasanze ibyo basabye ari ibyo umuntu wari wese wagira avugira yoshikirize murabona yuko rujya gwandiko ijya ordonance conjointe y'abajya ba ministre babiri basohoye harimo ukwivuguruza hamwe bavuga no guterera kugushaka mugaba akacashiraho ni nibyo umuntu azoterera no kuvuga uko umuntu n'utazo babishaka yafashwe ku nguvu rero ndiko ndaraba mbono mirengo ubwo gwandiko uravye nk'umugwi w'abasingamateka nk'uyo urinde ufata akanya ukandika ibintu nkabijya ahantu kuvuga yuko hariho aba hariho abantu benshi batarosaho bavugira kugira ngo bagire ico bashikirije ko kuri byo baba bavuze ariko bajya baserukira abantu bagaserukira abanyagihugu no kuvuga yuko babumvirije ibivugwa hijya no hino mbere bagatumwa no kutwebwe twashaka dushikire abo bashinga mateka kuri ugo rwandiko bashikirije kuko no rwandiko guherekana yuko baserukira abanyagihugu muri rusange.
Urakoze cyane bwana Ndikumana, hari icyo uvuga kuri ibyo cyangwa se kuri izo ntererano za Jean Paul na Oscar?
Yego, no bashimira kuko ndabona ko batanze intererano ntibabajije n'ibibazo. Gusa uyu Jean Paul yacishijemo kuko abeshuje kuko atari ugushaka natwe twaderekanye kuko ni nacyo Oscar agarutse ko nkubu dukora n'imanza washaka tugiye no mu by'imiryango uravuga uti ndafise bariage reka nsohore invitation urayitanga hariho abakwitaba hariho abatakwitaba hariho abaguterera hari n'abataguterera kandi abaguterera ntubabwira uti ndaguhaye invitation ubu rero uzoca unterera ibihumbi ijana oya ntibishoboka ugushaka k'umuntu kuva kugushaka kuko abona akamaro n'agaciro ibyo bintu abarundi barashobora kubiha agaciro ubishoboye agatere utabishoboye bakamubabarira mugabe urumva iki kintu cyo gukoresha ingufu n'ikintu kitari cyiza cyane. Ama Jean Paul yacishijemo ati twese niko tubibona mugabo ntaho dufise tuvugira nicyo gituma twe tuvuga kugira ngo abadutoye abadushize aho badushize tubavugire dushikanijwe ryabo. Yacishijemo ati woja nko mu ibarabara iyo bapfuye nibaza ni kibazo gikomeye ni kibazo cy'ubwisanzure mu bijyanye na demokarasi abantu bategereza kuronka ingene bashikiriza ibyiyumviro byabo muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo bidashoboka urumva haba hari hagahaze mu gihugu ari nabyo bimwe bimwe ushobora gusanga bidukwegera no kudashyigikirwa n'amakungu. Ibyo rero n'ibibazo kumbure umwe n'uwundi mu babijeje bashobora kubitorera umuti bashobora kwama bariko bariyumvira ko gusa yacishijemo n'amakenga ati mugabo ibyo muriko murakora bishobora kubabera bibi oya twebwe turazi neza yuko hari ibanga dufise n'icyo abanyagihugu badutumye. Ibyo rero hanyerera huma haba haduga canke haba hamanuka mugani w'abandi tuteza kubikora teza gushikiriza ibyiyumviro tutiriyumviye ngo dushobora kumererwa uko canke kuriya. Ibyo nibisanzwe no muremesha ndamubwira nti buryo Imana niyigira ibintu ikongera ikabigirura niyirema niyihamagara nta muntu n'umwe ayirengera nicyo gituma tudatinya gushikiriza ibyiyumviro uko tubyumva n'uko tubibona na cyane cyane yari ibyiyumviro biriko birafasha igihugu kandi byubaka igihugu.
Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu. Etienne Nsanzamahoro yagize ati none ko tubona ko amakungu atagitanga intererano ku gihugu cyacu ari nkawe arongoye leta ngo wowe ubigenze ute?
Nubanza nkiga igituma abantaye nkiga igituma batakidufasha arije ndongoye igihugu ngeze ayo mabanga y'igihugu nicyo nohera ko hanyuma maze kubona kwikosa rije ryavuye ko noheza ngakosora ibyo bintu byose banyagirije hanyuma nkarabaho ruva mu kirundi turavuga ngo iki gikore turabaho ruzomba no kuvuga wewe ibyo bari ko barakwagiriza canke ibyo muri ko burapfa ukabikora hamukaheza ukaraba mu nyuma mbonye rero atakivuyemo niho noheza rero nkavuga nti reka mbungu rundi nje mu gihugu mvugane n'abantu bose duteza kuvugana abo twita les partenaires politiques financiers amashirahamwe abanyepolitike imigambwe tukigira hamwe ingene icyo kibazo cyogenda nimba twafata ingingo yuko duterereza abanyagihugu tukabikora mugabo dukurikije amategeko twubahirije amategeko kandi tukabisigura ya dialogue sociale bavuga bati yategereza kubanza kuba ikabanza ikaba hanyuma kandi tukarondera amafaranga aho tuteza kuyaronka nti ko nkubuye hayo umunyagihugu yagatazobishobora none ko bavuga bati umunyeshuri azotangishwa amafaranga igihumbi abogana abantu bataronka imishahara mu rugo naho batanga amafaranga ibihumbi bibiri aratanze ibihumbi bibiri hano mu Burundi turarondoka afise abana batanu batandatu ushira ku igihumbi ihumbi no kuvuga ku bana batanu ushira ko na bya bibiri bibaye ibihumbi indwi mwiyumvira ko ayo mafaranga ari amafaranga yoroshe kuronka ku munyagihugu n'ubuzima turimo muri iki gihe hari igihe kumbura umuntu yovuze ati okay amafaranga y'amatora ni miliyari zingana gutya ubu rero ko tuyabonye tuyaronderera hanaha hari n'igihe yorondewe mu mashyirahamwe mu mabanki abantu bagaterera abantu babishoboye ugasanga arabonetse kira noneho nibaza ko na leta icyo yari yaciyumviriye kuko barategekanije ayo mafaranga kandi iki kintu abantu bariko baracyibagira hariho amafaranga ategekanijwe muri budget y'igihugu mu mafaranga igihugu gikoresha ku mwaka ku mwaka ubu haheze imyaka irenga ibiri ayo mafaranga ikaratonzwa ubu haramaze kuboneka amafaranga arenga miliyari 12 uyu mwaka haziyongera ko izirenga 12 zibe 24 n'ayandi ku mwaka uza bongere ko ayandi tutazi ngena zobangana no kukurikira ayo n'amafaranga ariko arategekanirizwa amatora none tuyatanga tutaramenya ko abuze ivyo rero yontahura bontahura bariko barabaza ivyo bibazo jewe nuko no bigenza nubanza nkamenya mahera ndondera hama nkamenya ingere ndayarondera mu nyuma sino cacisha ngo mvuge ngo reka tugerageze ngo ameza atata heze ngo tuzoca turaba ngo ameza atandatu ngo aheze ngo tubonye ngo yakwiye ngo duce duhagarika oya mu bisanzwe ibintu bijanye n'ingene igihugu gitunganywa bikorerwa ku cyo bita planification umuntu arategura akabipanga neza hama akabikora ibyo rero sinkengereye kumbura batanze abagize iri tegeko mugabo by'ukuri hari akantu bibagiye kabisa hari akantu bibagiye ibyo byose byateza kuba byatunganijwe neza hanyuma bigakorwa mu muco abantu batari ko bariyidoga abantu babitahuye kumwe cyari no kubanguka gusumba uyu munsi
urakoze cyane bwana Ndikumana guma kuri telefoni yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi turimo kuganira ku rwandiko rwanditswe n'abadepute bo mwihuriro mizero y'abarundi bagaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya leta cyo kwishyuza ku ngufu intwererano y'amatora kuri telefoni dufite Vensa Wirweneza
Wirweneza Dirwema
uri hehe
ndi hano Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
ikibazo cyawe
okay ndamukiriza abatumire
barakumva
amahoro cyane
amahoro ikibazo nagira ngo mbaze mbega abanyakubahwa ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi twabonye ukuntu amatora yagiye agenda kugeza ejo bundi 2015 aho nyakubahwa agatorwa sa ku munsi wa nyuma aribwo yabwiye abanyagihugu ati nimujye gutora nta matora ndimo ariko abanyagihugu bakareba kubwo umutekano wabo hari na kenshi abo twagiye tuganira bakavuga ati twebwe icyo dukeneye mu gihugu ni amahoro kuko hari igihe mwebwe muba muvuga muri mu rwego rwo hejuru ariko wa muturage wo hasi agatotezwa nk'uko mwagiye mubibona kenshi hamwe na hamwe ikibazo nagira ngo mbabaze ese urwo rwandiko mwaba mwarasohoye no kugira ngo wenda mwaba muri kumwe n'abaturage no ku kigero kingana gute ku buryo mwavuga muti ibyo tuvuga turizeye neza ko abanyagihugu batatanga ayo mafaranga wenda hari twebwe dufite aho twayakatwa duhembwe imishahara ya leta wenda mwebwe mukayakatwa ariko wa muturage yasabwe kuyatanga yakuye mu mufuka we mukaba mwamushishikariza kutayatanga ikindi nagira ngo mvuge gutanga amafaranga si ikibazo kuko buri munyagihugu afite inshingano zo gufasha igihugu cye cyane cyane nk'amatora kuko matora biciye mu mutekano niho umunyagihugu nawe abona amahoro agatunganya gahunda ziwe nagira ngo mbaze mufite gahunda yihe kugira ngo umuturage nawe ahari avuga ati ndatuje turi kumwe n'ababa nshinga amateka bo muri rwa runani kugira ngo dushobore kuzuzanya nyine kugira ngo ikibazo amatora bazayakore tuzayakore neza cyangwa se tuzayitegure neza hanyuma leta nayo mwayatanga mutayatanga turabizi neza ko niyo ndwara hano muri Afrika hari amatora agomba kuba kandi ko bayateguye mwebwe mwayatanga mutayatanga turabizi neza ko amatora agomba kuba ko babiteguye mwebwe rero mwagwaranira inshingano z'umunyagihugu mugerageze ku buryo cye mwakumvikana kandi mufite ibipimo nyabyo muvuge muti abo turi kumwe twebwe turaba naba tuzayatanga cyangwa se ntabwo tuzayatanga ariko na wa muturage wo hasi nawe ntibizamugereye ikibazo. Murakoze.
Urakoze Vensa. Ndikumana wagerageza gusubiza.
Yego murakoze. Arahereye ku by'amatora ya 2010 ashika ku 2015 aho yavuze ati nyakubahwa Gwasa yabwiye abanywanyi biwe ati ntimutore atariko abantu bagatinya gutotezwa bagatora ati none urwandiko rwanyu mubona ruri kugero rungana iki muri kumwe n'abanyagihugu yavuze abaturage cumbure kuko ariko avuga ikinyarwanda. Bo ahanini yashimikiye ku grupi mu bwo kuba kumwe n'abanyagihugu canke kuba tutari kumwe mu kirundi niho bavuga ngo ubimfizi ubigira amaso manini ngo mugabo hari ibyo itibonera hari ibyo itashobora kwibonera. Abanyagihugu rero badutoye badushize ahantu dushobora kubarabira ibyo badashobora kubona n'ingoga icyo ni ngombwa abantu bagitahure. Hariho rero ibibazo dushobora kubona n'ingoga tukabibona vuba tugaheza tukagira icyo tubivuze ko nico gituma tugira tuti ibi biriko bigenda nabi ibi biriko bigenda neza ibyiza tukabishima ibitari byiza tukabigaya. Aho rero urugero tuba turiko abo banyagihugu bari kumwe natwe kuko nibo tuba turiko turavugira kandi ntituba tuba mu kirere tubana nabo turabatemberera turumviza ingene bavuga turumviza ingene biyumvira naho twebwe mu runani amizero y'abarundi bitoroshe kugendera abanyagihugu bacu ariko ntitubura ingene tuvugana kumbura umuntu akabona nicyo ningene babayeho niyo mutovugana uri kuratembera bashobora kubona ubuzima bw'abanyagihugu ingene bamerewe. Ibyo rero iyo turiko turavuga tuba turiko turavugira abo banyagihugu. Yavuze kandi ati gutanga amahera si ikibazo tibura munyagihugu wese afasha leta icyo abantu batwumva bagitahure kandi bakimenye umunyagihugu arafasha leta kandi hafi iminsi yose buryo ushoye ikintu bakaguhereza itagisi igitansi ukariha itagisi ubufashije leta uburi kurubaka leta ujya afise umushahara nawe rijya kori bamukata ku mushahara aba ariko arafasha leta aba ariko arubaka leta. Ni ukuvuga rero ko icyo mbere kirategekanijwe n'ibwirizwa shingiro byo kugira icyo dufashije byo kugira icyo dutanze ariko icyo rero uko gitangwa suko mu gitondo abantu babyuka ngo abantu nibazane 2000 nibazane 5 nibazane 10 oya birafise uko kuntu bitunganijwe ikigobere kigaheza kikegeranya ayo mafaranga yose ariyo rero aheza akagira ikigega cy'igihugu gituma imigambi ya leta ikoreka. Aho rero burya hari abanyagihugu bibaza ko badafasha leta mugabo birirwa barayifasha mugabo kandi mu gufasha leta nayo abayirongoye n'ingene batunganya ibikorwa bateza kumanura ivyo bintu biba byegeranije byose kugira nabyo bijye gufasha abanyagihugu. Ivyo rero ntibyoroshe nico gituma tugira duti abanyagihugu baba bari mu bihe bigoye hagera igihe bakagirirwa akagongo bivanye n'ingene bariko barabaho. Leta irafashwa n'abayo igihugu kirafashwa n'abana bacu kandi icyo ntitwa chance mugabo nababwiye ko bifise ngene bigenda ku murongo mwiza bigakurikiza amategeko hanyuma kandi leta iraheza igasubira hasi ikaraba mbega abo bantu babayeho gute nabo bafashwe iki niho hacaje ibikorwa by'iterambere amazi amabarabara n'ibindi mugabo biba byegeranijwe bivuye muri abo banyagihugu nyene niko igihugu kigenda mu bisanzwe. Nicyo gituma rero nk'ibibazo bikomakomeye nk'ibi byo gutanga amafaranga byo gutanga intererano biba byiza ko abo banyagihugu bahanuzwa abo nabo bahanuzwa gute si ngombwa ngo boshikire umunyagihugu umwe wese barafise abo batumye babira barafise abashingamateka batoye abo rero nibo baheza bakaja mu nama nshingamateka bakaganira ari nacyo gituma nibyiza shingiro rya cyera bitomora neza ati ibintu rero birabe ibintu by'uburyo reka bibe bice mu mategeko bice mu namashinga amateka bice mu namankengu z'amateka abo bantu baserukira abanyagihugu babiganire ko babanze bige n'ubushobozi bw'abanyagihugu baserukira ninge n'ivyo bintu byogenda rero aho niho igitegeko ryahushirije ni muri make rero n'ivyo urakugira ngo batahure n'uyu Vincent atahure ko byukuri abanyagihugu turi kumwe kandi tubavugira kandi batwumva kandi badushigikira kandi nivyo tuba turiko turakora tuba turi kumwe nabo.
Urakoze bwana Ndikumana ayoboye itsinda ry'abadepute bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Kuri telefone dufite na Sengiyumva wiriwe neza.
Ndagwaye mwiriwe Thomas Kamiri ndi kujyamera.
Niye dirwema uri hehe?
Kipuchumba mu Burundi nanje ndashimye kanya mu mpaye kugira ngo ngire icyo kikirije muri iki kiganiro.
Ikibazo cya
ndaye mwiri wa munyacyubahiro nawe nyene
arakumva nta
masi cyane
gerageze ubaze ikibazo cyawe magamo
ijyo nagomba kuvugura abona nkabo banyacyubahiro basanzwe bakorera ibifaranga byinshi bafize imituka bafize amamotokari bafize impangu bafize ibintu byinshi bazora abanyene baza barayasaba bonye barayafize nawe twebwe batureke ubu twebwe ubunye turikorewe ntituronka n'ingene turya za turiye za zita nijoro naho ntabyo turonka numva baranza bakaraba yuko abonyene bakorera ibifaranga byinshi bakaba aribo baterera muri ayo matora kubera twebwe n'ubundi nabunye twikorewe icyo nicyo nashakaga
urakoze cyane Sengiyumva amumagamo make cyane bwana Ndikumana
amumagamo make cyane muri ko murumva ko tutabesha iyo tuvuze ko abanyagihugu bafise ibibazo bafite ingorane z'uburyo uvuya kubwiye ati iyo turiye rimwe ku munsi turiye saa sita mu ijoro ntidusubira ati twebwe turigorewe n'ibindi n'ibindi ati mwebwe mufite ibifaranga byinshi ni mu bitanke nicyo gituma turiko turagerageza kugira ngo dusabe kugira ngo ibintu bikogwe byumvikaniwe ko canke byaganiriwe ko canke habayeho icigwa runaka kuko nibaza ko nk'uwasabye intererano uko yazisabye iyo abanza akagira icyo cigwa akamenya yuko hariho imiryango myinshi n'uyu Sengiyumva urumva ko umuryango wiwe urimwo kandi n'imiryango myinshi cyane uwo n'ubuserukiye abandi ashoboye kuronka umurongo akavuga iyo abanza akiyumvira ko hariho abantu barara batariye barya rimwe ku munsi urumva ko urya rimwe ku munsi biragoye kugira ngo ufate amafaranga 10,000 ibihumbi 7,000 ya yandi utangira abana nayo utangira urugo kugira ngo yasohore urumva ko nkuye abakeneye ko yodufungura uwo munsi ibikarenga urumva rero ikigewe cyose ngiyumva avuze kinyeretse ko batahura ikibazo turiko turashikiriza kandi natwe turatahura ko tutihenze hanyuma ku bijyanye n'ibyo avuze ko twebwe dufise byinshi n'icyurya bavuga ngo nyenge y'inzimenywa na nyeneyo mugabo kandi uko tubifise niko natwe duterera leta cyane kuko turatanga amahera atari make ku bijyanye n'ikori
bwana Ndikumana wavuze ko mwandikiye umukuru w'inama nshinga amateka kugeza kuri uyu munota nta gisubizo murabona harakurikira hiki
mu bisanzwe irikete namwe kuba mwararirose nibaza yuko byo bavyavuye kugusamara kwa bamwe nabandi mu bo twarungikiye ayo makete ubundi rero ntibyari kumvura ibintu byo kuyaga ko cyane twari turindiriye iyo nyishu ntiturayironka kandi ntiturihebura ko tutazoyironka hanyuma ikindi gihambaye ni uko twabashikirije ibyifuzo byacu tukabashikiriza ibyiyumviro byacu burya mu Kirundi niho bavuga ngo n'ukoro yabavuze hari naho umuntu ataronka inyishu umugabo uwo wandikiye akavuga ati iyo bijya hose ibi bintu bambariye harimo ukuri icyo yokora rero cyose cyiza kugira ngo uko kuri yabonye mu nzandiko ushobore kugira icyo gufashijwe twebwe cyo dushimisha
Pierre
tuyiteze mu bikorwa tukayitega turashobora kuyitega mu majambo mugabo ahanini hanini tuyiteze mu bikorwa byo gukosora kumbure amakosa yoba yaragiye araba mu bijyanye n'izi nzandiko zo guterereza amatora hanyuma dialogue sociale basaba muri iryo tegeko kumuri kaba kugira ngo ibintu bigende neza
Pierre Celeste
abandanye badutahura ntitwanze yuko abantu baterera mugabo twanze ko bafatwa kugakanu mu guterera
Pierre Celeste Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire urakoze cyane
nanje ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo shobore kugira ico shikirije.
Nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mu ryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.
Iri ni Ijwi rya Amerika.